VOA. Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro byayo by'uyu munsi, ibiganiro bishimikiye cyane cyane ku Burundi. Muri kumwe na Hozine Munezero, kaze mu biganiro byacu.
Kuva kera umuntu yicwa n'urupfu rusanzwe, nta muntu yicwa n'umuntu nkawe. Kera umuntu yaribwa n'imbwebwe, yaribwa n'ifyisi, yaribwa n'intambwe, muga nta muntu nkawe yubahuka kukurya.
Uyo n'umufasoni awajwe n'umunyagihugu yagandaguwe bunyamaswa muri komine Buterere. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi zerekeye abanyeshuri mu ntara ya Bubanza barengutse imbere ya Sentare bakurikiranwa kuba baronone ifoto y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Nihimbazwa ry'umunsi mukuru w'Iraidi ku Bayisilamu ni mu kanya gato, murabe hafi ya maradiyo yanyu. Abayisilamu iyo bava bakagera buca bahimbaza umunsi mukuru w'Iraidi, umunsi urangiza amafungo bari bamazemo iminsi. Mu Burundi abayisilamu baba mu gisagara cha Gitega bavuga ko naho mu gihugu hari ubukene bafise uburyo biyungunganije kugira bawuhimbaze. Baganire n'umenyesha makuru y'u rya Amerika Fidel d'Antoine Sabimana.
Abayisilamu baba mu gisagara cha Gitega bayaze n'iryo rya Amerika bavuze ko ubukene buriho mu gihugu ariko atakabuza baterezo guhimbaza umunsi w'Iraidi bucuba. Kugira ngo barengere ubwo bukene bafashe ingingo yo kwiyunga nk'ababanyi begeranye b'abayisilamu bagasumira hamwe bigatuma basuma ku giciro gito. Abdu Yusuf ni umuyisilamu aba muri karitsiye Swahili yiganziwe n'abari mu idini rya Isilamu mu gisagara cha Gitega.
Nta birebire bibaho, uhejeje amafungo hariho uyu munsi nyene w'Iraidi ni wo gufeta. Ubu hariho sisiteme dukoresha twebwe nk'abantu baba mu Giswahili, waho kuba muri abantu nk'abane mushobora kufata amafaranga mukavanga mukagura impene mukayigabura uko.
Mu isoko rikuru ry'Igitega abadandaza cyane cyane ab'inyama n'umuceri bari biteze ko uno munsi baza kudandaza bigakomera, ariko bavuga ko batangaye. Rudoviko Habarugira ni umudandaza adandaza ibifungurwa by'intete mu isoko rikuru ry'Igitega.
Abakiriya turiko turaronka guko tombe urabona nk'umu gaca nka bitanu nka cumi kumunsi muganko ivyiraidi navyo bijemwo n'ubu turacyarindiye uko twaye tuzi nk'umunsi kwariho baza kuyihimbaza muga twumvise ko bayunguruje mugabo nta kintu abakiriya turabona baza kudushorera.
Ibintu bahora babashorera cyane ku iraidi nk'ibiki?
Ku iraidi barakunda kugura keshi umuceri ndetse n'ibiharage n'amakoto.
Hano Maria ishakiye adandaza umuceri usanzwe ukoreshwa cyane n'abayisilamu ku misi y'Iraidi.
Aje abakiriya bake bake ntibaboneka kuko ubu hari ubukene bwinshi.
Tuvuye mu bifungurwa by'intete twagiye aho bagurishiriza inyama, abaguzi ntibaboneka. Albert Ndayizeye n'umuyangayanga wo mu isoko rikuru ry'Igitega.
Tumenyereye guca ari iraidi tubona ng'abakiriya ari benshi, mugobo ubunye tubona umwenga anako twiyanze nta bakiriya kubera turiko turaraho.
Nibaza ko bipako
twiyumvira ngira ko bwo bari ubukene nta ubizi twe nkuko twara tubona mu myaka iheze twari tuzi kweri yuko tudandaza cyane. Nk'ubu twari twongeye kw'inka kweri kuza twara tuba turacyarindiriye urabona hashari kareka turinde turabe ari tuzi ko baza muga turiko turaraba tubona umwe siheza kweri.
Kubera ko hari abayisilamu bakenye hari abishoboye muri iryo dini bagiye bararangura ibifungurwa bitandukanye bazuha batishoboye ku munsi w'Iraidi, ari navyo vyatumye abayisilamu bataboneka ari benshi kusuma. Juma Hadija ni wabisigura.
Ubuye muri no minsi y'idini rya Isilamu rafasha abayisilamu ikabaha nk'imiceri ibintu by'amakoto, nico gituma usanga benshi babifise mu mazu, nico gituma bataja mu isoko kenshi umwanya urumba kujya byahora siko biri kuko abayisilamu barafashanya hagati yabo ugasanga babahaye imiceri bateka amakoto badafise barabaha abafise bakaba badafise niko bimeze.
Igisagara cha Gitega ni kimwe mu bisagara biguriyemo abarundi bari mu idini rya Isilamu bavanzemwo n'abava mu bihugu vya Aziya nk'abahindi n'abarabu. Abo bayisilamu benshi bakunda kuba mu makaritsiye abamwe abantu benshi nka karitsiye Swahili, Magarama na Yoba, akaba ari nayo yatanguye igisagara cha Gitega. Umunsi mukuru w'Iraidi mu gisagara cha Gitega abayisilamu bazuhimbariza ku musigiti uri mu karitsiye Swahili ku ibabara rya gatatu. Igitega, Fidel Antoine Sabimana, ijwi rya Amerika.
Kiziga cy'umugabo cyatowe muri zone ya Buterere muri komine ya Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura mu Banyabuterere nta washoboye kumenya uwo muntu. Ni inkuru ya Fidelite ishatse.
Ikiziga cyo moce ruhande y'ikiraro mu ruzi gwitwa Muzazi rugabura zone buterere ya Meya Bujumbura hamwe na komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura benshi bakunda kwita Bujumbura Rirare twe twagisanze ku nkengera y'uruzi kubera ko bakibonye ubwa mbere bari bagikuye mu ruzi aho cabonywe uyu numwe mu bakibonye ubwa mbere
twebwe twabibwiwe nuko abantu bareganye batubarira yuko abone umuntu munsi ikiraro niyo twaje tuza ko tandahamagara njya mukozi banje turamuterura tumushiraje tutumukura kujya mugozi w'inyuma yarabohe inyuma n'amaguru caturahukata nuko ku maguru turahukata
uyu muntu yatowe ikiziga na kimuranga na kimwe cabonetse ubwo twamubonye yarakiri muto byaboneka ko ari hagati y'imyaka 20 na 25 yari yambaye ipantaro n'ishati byirabura byongeye iyo myambaro yiwe kidetse ko yari yononwe n'amazi n'umusenyi yaboneka nk'impuzu z'abasirimu ikindi twabonye nuko yari amaguru masa ku mubiri wiwe nko mu izosi byaboneka ko yanizwe ahaciye umugozi haboneka ikindi twabonye mu mbavu ziwe no mu kiyunguyungu hariho ibintu bimeze nk'ibisigarira by'imirabagu y'inkoni nayo ku bihimba by'irondoka vyiwe byaboneka ko byakerewe abanyabutere twasanze batera ivyatsi ubwo bubisha
twe nk'abagabo ngaha si twe bo ngaha gusa n'urengana ibyo birateye mu babaro bamwishura urupfu rubi agira mushahura amagara akacyaza bakaterera ngaha ubu ni uhacyara biramubabaza birababaje kandi biratubabaza gose
isaba mama gusa habugwaruka haba abigeme haba bagabo birababaje kandi nagahinda kuva kera umuntu yicwa n'urupfu rusanzwe nta muntu yicwa n'umuntu nkawe kera umuntu yaribwa n'imbwebwe yaribwa n'ifyisi yaribwa n'intambwe muga nta muntu nkawe yubahuka kukurya ariko nagahinda kubona umuntu wamaze kumwica birababaje kugira usubire kugaruka kumushahura amagara yiwe imana yamuhaye kuko we nta kintu ubufise ko ni imana yabumuhaye kandi yari yabonye ko bimubereye
abajeje nk'aho n'umutekano muri zone ya Buterere twahuriye muri ico kibanza uyo muntu yatawemwo muri bo harimo umukuru wa zone Ernest Nduwimana hamwe n'urongo y'igipolisi muri iyo zone bamaze kwiweza ingene ico kiziga cari kimeze ico bahurije ko nuko uyo muntu aho bamusanze atariho yiciwe yamara ko yazanywe ari kiziga ko ku metero 5 uva aho hari ikiziga hari abantu bafyaturira amatafari kandi bamwe muri bo hari gihe baharara umwe muri abo bantu baharaye yemeza ko nijoro babonye imodoka bibaza ko ariyo yaje guta ico kiziga
twebwe mu bisanzwe ingene bamutaye ntitwabibonye ariko muri yasa nini twarabonye gusa umudugu rengana
uri mutuka umeze gute
wapi ntitwabonye kuko ntiwacana n'amatara twarabanze turihiruka kuko waza buhoro buhoro natwe twaragize ubwoba none umaze kubona ingene uri kuraza ukabona ntugira amatara ukawumva gusa utawubona wowe ubura gutihiruka umudugu umaze gushika hariya abagirira umucanga niho wasubiye gucana amatara cyo turagaruka
ico kiziga nticahambwe abajeje nk'aho muri zone ya Buterere bari bagamije guhava bagitwara mu ruhukiro Ernest Nduwimana arongwa iyo zone yabwije iki Amerika ko barindiriye ko hari uwe yoza kumurondera
tukoma tumutware muri moro dushira amakomunike ku maradiyo tuhe nk'imisi 2-3 turindire yuko hari umuryango uhavuza kutwitura tubwira ko wabuze umuntu hanyuma cyo tumutwara barabe yuko yo bariwe kusha kuno Sanchez tugiye dukore cihuta
muri aka cyo kiziga cyatowemwo abanyabutere bemeza ko atari rya mbere hatogwa ibiziga byonge n'abajeje intwaro ntibakana ayo makuru abanyagihugu mu mutere twaganiriye bavuga ko barambiwe nuko aba batora ibiziga
uko aha ni ibintu mengo babigize himenyere so bwa mbere baza bahata ibiziga bo haraciye igihe ariko mu myaka yahera igihe basanga baje bahataye ikiziga kanaka utamba ngo hajya ku idigi bahataye ikiziga bahabonye ikiziga tutazi iyo biza biva ntitubamenye
twe ngaha turababazwa n'ukuntu iminsi yose baza baterera ibiziga ngaha ku idigi baza baterera ibiziga ngaha ku idigi mu minsi yahera bakaza babapakiye mu magunira bakaza bagafuragura bakabika ngaha ukamengana ubududu batuzaniye ngaha ntabwo ari ku kaburi akaburi kari kumugirigiri ntikari ngaha ku muzazi
abo banyagihugu bemeza yuko abo bantu bose maze gutoga ibiziga muri ako karere ko atanu umwe baramenyamwo bisobanura kubgabo ko ari abantu bahandi bicwa bakaza gutabwa muri ako karere basaba batwara kugwiza muri ico kibanza abajejwe umutekano ibujumbura Federation ishatse ijyu rya Amerika
Itariki ya 16 y'ukwezi kw'indwi hazoba haheze imyaka 20 ijwi rya Amerika ritanguye gushikiriza makuru n'ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda
Ibiganiro vyaryo byagarukanye icizero cyo kumviriza radio inyuma ya maradio yabivye macakubiri n'ubwicanyi mu Burundi no mu Rwanda
Abarundi n'abanyarwanda bakwirikiranye ibiganiro by'ijwi rya Amerika barabonye ku iyo radio yabafashije mu kwiyungunganya kwizerana hamwe no gusanura imitima
iradijwe rya Amerika yabaye bitumwa ko ihuza imiryango y'abarundi n'abanyarwanda yari yatandukanye.
Akarusho ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ivyumviro vya bose mu myaka 20 iheze.
Bega imyaka 20 iri imbere izoza niki mu kiganiro muri sanga muzobandanya kuronswa karyo kukumenya makuru y'imvaho muturero mubamwo abarindi bihuha
kuri telefone ngendanwa tuzokongereza ibiganiro mu masanamu n'amajwi
aho muri hose mutubwire ikintu ibiganiro vyijwe rya Amerika byabamariye gushika ubu uko vyagiye birahinduka.
Abanyeshure bane bo mu ishure nshingiro mu ntara ya Bubanza bakurikiranwa ku cyaha cyo konora amafoto y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza barengutse kuruno wa kabiri muri sentare nkuru ya Bubanza. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka aratubwira uburyo urwo rubanza rwagenze.
Abo banyeshure bo mu ntara ya Bubanza bari bahagaritswe ari batanu ku igenekerezo ya 26 ukwezi kwa gatandatu guheze. Bose bagirizwa icaha kimwe cyo gufutanganya amafoto y'umukuru w'igihugu ari mu bitabo by'ishuri. Ubu hasigaye bane mu gasho, umwe aza yararekuwe kuko ngo basanze ataruhara afise mu caha cakozwe. Kuri no wa kabiri bumvirijwe mu gisata cy'umwihwezo w'abacamanza batatu ca sentare nkuru ya Bubanza. Mu runani rw'amashirahamwe y'itagateka k'abana FENADEB rufasha abo bana kuburana, Jacques Nshimira Imana rurongoye anegura ingene abo bana bafunzwe hatisunzwe amategeko.
Nuko habaye ikosa ryo gufungira abo bana bimo bita Gardavi ku vigenekezo rya 24 ushika 27 mu gihe igitabo kigenge n'imanza z'ivyaha ziburanishwa mu Burundi kitemera yuko umwana aja muri Gardavi, kandi babashize muri yo Gardavi bamaze kumenya neza imyaka yabo kuko mu proces verbaux vyanditse imyaka yabo yuko bose bafise munsi y'imyaka 18. Ico rero twasavye yuko sentare naco yogikorera ko
abavyeyi babo bana bari baje kumviriza urubanza n'intundu nyinshi. Abo bavyeyi babazwa n'ingene abana babo bafunzwe, kandi harabo bakoze amakosa amwe bagumye bidegembya. Basaba ko abo bana uko ari bane bori kugwa bakaje gukora ibibazo bategezwa gusubiramwo repechage mu Gifaransa kuko bahagaritswe bamaze gukora ibibazo birangiza umwaka. Gentil Ndayishimiye ni nyina w'Ndayisenga Merveille umwe wo muri abo bana bafunzwe.
Twe twagira dusabe mwayo masaha 48 twosaba ko bo batezurira nukuri bakaduhereza abana tugasubira mu muryango. Iryo kosa by'ukuri namba aribo n'abandi bo bajyagira tugahanura twebwe abavyeyi kuko icyo ntacyo twari tumenyereye tukagira icyo duhanuye abana usivye nabo biwacu gusa tugahanura n'abandi bose umwana wari we wese akamenya ko kizira, kandi turavyemera natu tukabona ko tutegeza kubahanura ngo baduhahama tukagira icyo tubahanuye abana kuko nabana ntabyo twari tubintu twari tukibizi ko bya cyane twogira icyo tubahanuye abana.
Inyuma y'amasaha 48 niho sentare nkuru ya Bubanza izomenyesha ko abo bana bibubanza bazorekugwa canke bazoguma bafunzwe. Jacques Nshimira Imana arongoye FENADEB urunani rw'amashirahamwe yitaho agateka k'abana agasaba ko abo bana borekugwa amatohoza akabandanya bidegembya.
Rero twasavye sentare yuko yogira amatohoza akwiye hakaboneka neza abagirizwa ico caha, kandi nabo nyene ntibabarondere mu bana, babarondere muri bamwe mu Gifaransa twita réseau intellectuel kuko boba bahari. Ariko sentare ibitari kushaka gushiramwo inguvu ngo igira amatohoza ngo ibamenye. Twasavye rero yuko aba bana botezurirwa hanyuma amatohoza akabandanya na nyarijya ababagiriza bana bafunze bemera yuko atatonga aba bana bafatanye. Ni ukuvuga bariko bazira umwikeko kubera ko ibitabo byari mu minwa yabo umunsi bagira control.
Abanyeshuri ndwi bahora bafungiye mu ibohero rya Ruyigi bagerizwa ico caha cyo gufutanganya amafoto y'umukuru w'igihugu bararekuwe kuri uyu wa mbere. Uwarongoye urunani FENADEB agasaba ko abacamanza bo mu ntara hari abana bafunzwe bagerizwa gufutanganya amafoto y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza bufatira akarorero ku bacamanza bo mu ntara ya Ruyigi.
Abana bagifunzwe baracahari muri za Rumonge Muyinga imuramvya bamaze gucibwa n'urubanza hamwe n'aba bibubanza. Ariko tugashima intambwe ubutungane bwo mu rugi bwa raye buteye mu kurekura abana indwi bukemera kubatezurira ivy'agateganyo kugira ngo amatohoza abandanye abana bidegemvye. Rero ni navyo dusaba abandi bagifunze aba bana yuko botera iyo ntambwe yabo mu butungane bwo mu rugi baga tezurira babana hanyuma matohoza akabandanya
ngomenya ko mu ntara ya Muramvya hafunzwe abanyeshuri ndwi muri umwonge bane imuyinga bane hamwe nabo bane bibubanza ibubanza Evariste nziko banyanka ijwi rya Amerika
murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranire Washington DC ikiganiro humura ci radio RPA gica ku buhinga bwa internet giteye amakenga bamwe mu banyagihugu b'abarundi bavuga ko gishobora kubacanishamwo mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu Thomas Kamirindi yaganire na Bob Rugurika umuyobozi wa RPA yishura kuri aya makenga
muri kimwe mu biganiro muri isanga hari umunywanyi w'ijwi rya Amerika witwa Ntakiruta Imana Libert wasabye ko dutumira Bob Rugurika umuyobozi wa radio RPA iri mu buhungiro kuri gahunda yabo yitwa Humura ubundi ni Humura Burundi Libert yatanze impamvu y'icyo cyifuzo cye nagira ngo mumwumve
ayo iradio bita Humura irongowe n'umugabo bita Bob Rugurika iri kiracanjemo cyane abarundi iriko iravugira nabi cyane igihugu cyatwibaruze twebwe nk'abarundi bari mu gihugu hagati yasabye muze mu mudutumire ko kuri iyo radio Voice of America tumubaze ibibazo by'abanyagihugu kubera iko ari hanze mu bindi bihugu bakavuga makuru nk'uko mengo barazi nako turi mu gihugu akabyo tubona bakaremena nyirintu bagategura iho nyagoko mu kanwa kabo bakarifundikanya inyungu wabonamo ni yahe
ntabwo nange bizi
Humura ni na radio inzamba nibyo nibyo nibintu by'amacumu bitubabaza bidukomereza cyane mu mutima bigomba kugarukana akahise kabi
Bob we urahura komeye
yego ndaho ndakomeye ndabumva koma
yego wumvise rero Liberi ibyo arega iyo gahunda Humura ubundi Humura niki
nkuri ndamwumvise akirikiriza kumure sinari ku murongo ngo numvirize icyo kiganiro aho yabivugiye ariko ubu ndamwumvise kandi ndumvise ko yarafite n'agashavu kenshi ariko n'agashavu tumenyereye n'agashavu tumaze iminsi twumva kari no muri bari y'abategetsi b'u Burundi ariko nagomba ndababwire ko ndi hano kugira ndamuhumurize kandi noneho n'ikiganiro wumvise ko cyitwa Humura Burundi nagomba rero kubabwira nk'uko mwari mwabivuze ubwa mbere na mbere ikiganiro Humura Burundi ntabwo ari radio nicyo gituma nashaka ko abantu babyumva ntabwo ari radio ngo yitwa Humura Burundi ni kiganiro icyo kiganiro rero naco cyashinzwe n'abamenyesha makuru bi radio RPA iradio RPA nawe murabizi ko ari radio yo mu Burundi ni radio y'abarundi ni radio yashinzwe mu Burundi yakorera mu Burundi kandi ntihende cyane yakundwa n'abarundi benshi rero ikiganiro Humura Burundi cyavutse aho ubutegetsi bw'ibujumbura sinzi ko nobwita ubutegetsi ariko reka tuvuge umuzi w'abantu bari ku butegetsi bafise ubutegetsi mu Burundi bahitiyemo guturira amaradiyo yigenga mu Burundi mbere iruhande kuyaturira bakayasahura bakanayugara kuko urumva barafite abantu bakoresha muri izo nzego za leta akavuga nk'umushingwamanza umushyikiriza amanza mukuru wa Repubulika Valentin Bagarukunda niwe bakoresheje kugira ayugare hanyuma barayugaye imbere yo kwitugira ibyo nagira ndabyibutse abanywanyi kumbure batakibyibuka imbere yuko iturigwa ikanasahurwa mu kwezi kwa gatanu bari babanje kugara mu mpera z'ukwa kane rero ikiganiro Humura Burundi cyavutse mu ntumbero yo kwanka agakinyizo cyavutse mu ntumbero yo kwanka agasuzuguro nakagaye kabo bantu batazi icyo ari cyo ubutegetsi aho bafata inkingo y'ugusambura imenyesha makuru byigenga
ariko Humura iyi gahunda mwayishingiye mu mahanga muri mu buhungiro
oya nize nagira ndabasigurire kumbure benshi ntibabizi ubwa mbere na mbere nibaza Toma ko mu bidi yuko kubera injyane za politike zaturutse kuri icyo kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza nta n'umwe atayobewe yuko abamenyeshamakuru barenga ijana b'abarundi bararondewe buhongo kugira bicwe n'imbonerakure na bamwe mu bapolisi n'abasirikare bataye umurongo muri icyo gihugu cy'u Burundi hanyuma barayanyaga benshi rero barahunze benshi bari mu bihugu duhana imbibe murabizi mu gihugu cya Tanzania muri Congo mu Rwanda mu Buganda no muri Kenya mbere hariho n'abari mu bihugu bya Buraya na Amerika ibyo murabizi rero aho bamenyesha makuru ne bavuze bati nitwemeye ako gakinyizo nitwemeye ako gasuzuguro dutegereza gutora umugambi w'ingene dutegereza gukora ibishoboka kugira tubanganye turondera amakuru ariko aravugirwa mu Burundi kuko kubatabizi hariya mu Burundi haracariyo abakundi b'imenyesha makuru haracariyo n'abamenyesha makuru murabizi rero twaratoye umugambi w'ingene tuzokora tubandanya dukora kugira ibiba mu Burundi byose tubishyira habona ibyo rero numvise nibyo bibabaza abo bari uhegeje kucishamo amajwi
yego nawe araza nawe turaza kumushaka hanyuma munaganira
ndakubwire mu ncamake rero abamenyesha makuru bose bari muri ibyo bihugu bitandukanye niwe bagiye hamwe ibyo rero kugira ngo agusigurire ikiganiro muri Burundi ntabwo ari radiyo ariko
gihita hehe none se ko atari radiyo niko Bob humura Burundi ntabwo ari radiyo ni ikiganiro icyo kiganiro se gihita kuyihe radiyo
aho rero niho ikibazo kiri kandi n'ibyo byiza icyo kiganiro muhora mubyumva niyo gitanguye gica ku muhora wa RPA icyo bita internet mu kuvuga site internet mu kuvuga ko gica ku buhinga ngurukana bumenyi bw'iradiyo RPA ibyo rero nabyo ni ku isi yose aho umuntu wese ari agiye kuri iyo site kuri ubwo buhinga ngurukana bumenyi asangaho ikiganiro ho muri Burundi ariko rero kubera ko ubuhinga ubu bwateye imbere nicyo gituma ababishoboye muhora mubona bakoresha za telefone zabo bakabihanahana ibyo biganiro ku munsi ku munsi dufite amakuru yuko hari abantu bari hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 500 ku isi yose barara bumvira ibyo bijya biganiro wumva bari benzanka ibyo biganiro byahugura Burundi n'inzamba nicyo rero nagenda kubwira hanyuma undi muramaze kubyumva mbere twarateye n'intambwe twarakoranye n'amashyirahamwe akomakomeye mu bihugu bya Buraya za Amerika mbere hariho naho bafite ubuhinga bakoresha muri Afurika ubu uyu ikiganiro humura Burundi murashobora kucyumviriza aho umuntu ari ku isi yose haba muri Itali haba muri mu Buhindi haba mu Bushinwa haba muri Afurika mu Burundi barabizi ubu bahora bagikurikirana ku buhinga bita shortwave mu Gifaransa babyita on the course ni ukuvuga ko babikurikirana ku turadiyo twabo ariko bacishije ku wundi murongo atari FM ngira muratumbye
shortwave twabyita nk'imirongo migufi mu Kinyarwanda hanyuma Liberi nawe ibyarega radio RPA binyuze muri kira kiganiro cyayo humura nabyivugire nanone mwamwumvise ariko turi kumwe kuri telefone Liberi wiriwe neza
cyane mugenzi wa Tumazi Kamirindi
wanyuzwe ko Bob Rugurika yemeye ko muvugana
sinanyuzwe ubwa mbere hoho Bob Rugurika yaranzwe n'agasuzugura suzugura inzego z'igihugu asuzugura urongoye ibinyamakuru SNC no kuvuga ko nukuri iyo mvugo nabanza yihindura amato bandanye kuganira
noneho ivugire kubirebana n'iri ya gahunda humura
mu rupfasoni n'indero y'ikintu gutariye twebwe nuko umuntu ushobora kumusonera ukamwubahiriza mu gihe n'utoza bari karakoreramo icambere iradiyo RPA Bob Rugurika yarayoboye yarabandanije imigumuko ava imbere yuko hataza ibibazo bya politike nyezina by'ingutu abwiriza abantu ko bogira amanifesta y'amasoneri mu nyuma abwira abantu ko ubutega yanyisha abantu ubutegetsi aremenaniriza ibintu by'imbonera kure
Liberi, reka twumvikane wowe Liberi wasabye iki kiganiro kugira ngo tuvuge kuri gahunda humura ibyo bya kera bubyihoreye noneho uvuge ukuntu humura icanishamo abarundi wabishobora ukagusha ku ngingo
we yahunze igihugu kugeza ariko akore ubutaka bw'u Burundi atamategeko yisunze sinza amategeko agenga natubwira cyangwa namwababwira abanyamakuru imbere ko umuntu atanguza ikintu ka runaka aragenda akategura stati na reglement d'ordre interieur akayitanga amategeko abyemeza akorera mu Burundi yisunze itegeko rya kangahe
yee
ikindi baze yicwa nyine kabuki
akangurira abantu ngo murabagabe muragabe bice muri humura nimwashaka mu WhatsApp ndo barukira amakuru yose kugera akurikirana yose nko hameza bitanga tatatu ko byagebira kurikirana akangurira abantu ngo wa mugambi wihonya bwoko ngo wageze kandi ntari mu gihugu we yarahunze ariko ari mirate muri America ariko araryoherwa n'ubuzima bw'abantu bw'abazungu bamukoresha bamuhaye akabwira akagura amatelefone buri komine
ye liberwe liber ibibazo byawe
ngo baze baramuha makuru batabigenewe
ye liber ibibazo byawe bibiri birumvikana bobwe uyu liberi nta kiruta imana wamusubiza ikikuru two tubazo tubiri
nukuri urakoze kuduhuza na liber ariko nakubwiye mumenyesha makuru jewe nshaka guhumuriza liber ari kayaga n'umuntu azi Jewe liberi aradiyo uko ndi mumenyesha makuru kandi ndi umuyobozi w'iradio RPA Jewe ndiko ndamwumviriza kandi n'agasava afite ndumva umengo liberi n'imbonera kure sinzi ko ari umupolisi cyangwa ari imbonera kure mwamwumvira gatubwira menye wose uko turayaje
Oye icyangombwa ni uko afite impungenge z'amategeko muheraho kugira ngo mukorere mu Burundi icyo ari cyo cyose ntabwo ari cyo cyangombwa ntabwo ari cyo gikuru amategeko muheraho n'ayahe
Nacho reka ndamwishure yandi baza amategeko ubwambere na mbere nagira ndavugiye ko RPA ni radio yemewe mu Burundi sizi twebwe ntitugeze twirukanwa mu Burundi icyo ni cyambere ngira urumva yuko amategeko yacu tukiyafite ngaho mu Burundi sizi kumbure n'ibyananira gusobanura mu kirundi cy'ikinyarwanda uramfasha
turafatanye
nagira ndakubwiye yuko ajya ma radio yose ari ubona bugaye yaba RPA yaba isanganiro yaba televiziyo Renaissance cyangwa Bonnet isanganiro nako ubu barayugure sivyo nagomba ndakubwiye yuko bamwe babandikiye ngo ni interdiction d'accès au loco obatima nukuvuga babandikiye bababwira yuko badafite uburenganzira bwo kwinjira mu bigo byajya ma radio niko byanditse
Yego.
Hanyuma twebwe umbwiriza. Twebwe natwe umushikiriza manza uwo nyene Valentin Bagorikunda yanditse ikintu tutanabonye rega aha bamudufasha bamenyesha makuru nkatwe. Mudufashe gutahura kandi mudufashe no kutubariza. Mbe wari uzi ko iradio RT yagushyira n'ubu ata rupapuro rwo kuyugara twe twigeze duhabwa.
None se kandi uriya muyobozi w'urwego send savuga yuko ari sentare nukuvuga mwaragiye muraburana
oya none ni uwumva ko namwe mumbirije ibyo bavuze ariko atari ibyo sivyo ibyo nari beringira arabizi nta rubanza rwigeze ruhaba urumva rero Toma ariko sino gutwara mu makosa yakozwe n'iriya leta nitwovivamo
erega ibyo ngibyo umva twumvikane Bob nibyo mugomba gusobanura abanyagihugu ntabwo ari giye ukeneye ibisobanuro wowe sobanurira abanyagihugu uko byagenze mwagiye muri sentare barabafunga radio cyangwa se ni procureur wanditse n'urwo rwandiko nk'uko ruvuga ntimwarubonye sobanura aho ngaho sobanura abanyagihugu
urakoze cyane kumva aka kanya mu mwanya muto ndakubwire iradio RPA yari irakora nk'uko bisanzwe nka yandi maradio yose sivyo itariki ya 2020 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2015 haje imbonerakure nyinshi cyane haza n'abapolisi ariko rero byaratugoye kuko mu Burundi ubuntu ushobora kumenya imbonerakure n'abapolisi kuko hari igihe bose baba bambaye umwambaro w'igipolisi haza rero n'abandi bantu bo mu rwego rw'iterereza bobo twara abamenye baza bafite inkoho sibyo mu kinyarwanda ni imbunda icyo bakoze baje bavuga abakuru mu gipolisi ngo tuze kugara iyi radiyo uriko uranyumva urankurikiramo
ariko bari bafite ubwo urupapuro rw'umushinjacyaha procureur
aha ngira nakubwira abantu b'abasinga ntawe mu mwuga iwacu wo kumesha amakuru ajya mu Burundi barabagize abapolisi ati none muze kuyugara mwisunga irihe tegeko babishyuye bati ibyo onyi mwebwe ntimutubaza murabimenya hejuru hanyuma kuko itegeko rivuye hejuru
Uyo rero yari mugenzi wacu Thomas Kamirindi yaganire na Bob Rugurika umuyobozi wa RPA bishura ku kiganiro humura giteye amakenga kuri bamwe mu banyagihugu b'abarundi ko co bacanishamwo turabashimiye mwebwe mwese mwari muteza amatwi ijwi rya America aha niho hagarukiye ibiganiro byacu muri uyu mwanya kuri mikro mwari kumwe naho zina umunezero mugira umugoro wa mwiza mwese